iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugirira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'9 Ikisoro. Mwiriwe neza nshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno musi wa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani kaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza. Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene. Feyenoord yo mu Burundi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano. Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza. PSV Eindhoven yo mu Burundi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza. Bayern Munich yo mu Budage izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene. Mu gihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafasha karuko ko muzabukuru na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bombi bari Bujumbura mu Burundi baratubwira uko babona imigwi izohura n'amahigwe ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Batumire ndabaramukije. Dutangura ikiganiro, ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya. Uyibona gute? Hari cyagutangaje imigwi izohura canke ibintu abantu benshi bashobora kwitega ko iyo migwi ishobora guhura itandukanye izoja muri kimwe cy'umunani?
Itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane. Ariko ku bwanjye inkino zose uko zizohura sibo ziba zikomeye cyane gose zinganya, cyane cyane iyo ku bwanjye mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari wazi kwerekana urukino rwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni imigwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni urukino rwa Bayern na Leverkusen, kuko n'imigwi ibiri ikina mu cyicaro cyo mu Budage murumva yuko ari imigwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cyane. Hanyuma ni ukuri umuntu yavuga yuko zino nkino ziroba zimeze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho baciye mu mabaraje n'imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yamaze kwikarishya, ariko ibaza yuko zitegura kugira ngo zitwereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'umwaka mu gice cya weekend de finale.
Nawe Willy Irambona ubibona gute? Ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Ndakwitombora abantu bitagara indi anigishika ugiye kuraba na cancane ku mapolo atandukanye, nka hari ha ekipe ya FC Barcelona ari samahigwe yo kuba icagura ugiye kuraba tombora ko ntiyagenze. Ndabonamo inkino zimwe abantu benshi n'ubundi bakinje anigishika bashibaza mbega niwe n'ibe mu gihe ugiye kurengana hagati iyo migwi. Ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid ya ekipe ya manche ya Atletico Madrid ko ni mugi ibiri sansangi bisagara ugiye kwa na maforme no mwanya ndo gukora hamwe ndiko ndacakura ikuma yange bayine minishi zo ikume na Bayer Leverkusen nawe ni mugi ibiri bona ko nayo ni mazi myaka ibiri tumona umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse no umumenyereza wa Bayer Munich bose ariko barahanganira igihugu gikombe cyo mu Budage nayo no mutsa guhugiye guhugira muri UEFA Champions League ni kino bgani ni ngubu zidasanzwe Benfica bari kubagira amajonjora yino UEFA Champions League zerekana yuko nawe ari ukino ukomeye ubundi ukino ahubwo abantu bashize igisho cyane muri no kino giye guhugurwa Liverpool na Paris Saint-Germain ikipe Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League ko itwara neza wadakura aba ikipe Paris Saint-Germain nayo ni ikipe iwabo mu gihugu cy'Ufaransa yagaze neza muri championnat yabo ya Ligue 1 ino musi ku mwanya wa mbere wadakura aba experience ofisi muri Champions League nubwo ni nto ku bandi rwa Paris Saint-Germain ariko uraze kuntu wise muri kino menyereza yizanye ku bihe gacura abana na experience ya Paul Sanchez fise biro byabaye ko ari ukino rutoba rubereye ijisho kundi ruhande giye kuraba nka Dortmund na Lille nije Dortmund ni ikipe experience ariko na Lille atwete ibintu bitangaje nka karuru kino atsindira ya Madrid ibintu abantu batari biteze kuzini nkino ka Bridge na Aston Villa mbono mengo nkino abantu bazo kurikirana bisanzwe bizanye nka karere ko kuno ngaha mu gihugu cy'u Burundi asanzwe badukurikirana kundi ruhande Inter Milan na Feyenoord nawe ni n'undi rukino abantu badushaka gukurikirana nk'uko bisanzwe ariko turatiteze kubona nubwo nka show cyanke uburyohe mwa zino nkino aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na ino PSV Eindhoven nabwo nyazo ari rukino rwiza muri make nubwo ndazi tombora ukuntu yagenze urukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid urukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen urukino zoza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool uvuga ni mu ncama kije kuraba no tombora ukuntu yagenze urabona ko hariho inkino zimwe zimaze singuvu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich hamwe urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain zindi ndiko ndazibona nk'uko mengo ni inkino zoba zifise ingufu zigereranye n'ivanye n'uburemere usamye imigwi n'indi iruta rutana
Hama Theodore Ntunga witegereje imigwi ishitse muri kimwe cy'umunani hari ikintu gitangaje hariyo abantu batari biteze yashitseyo hari niyo itahashitse abantu bari biteze kwishobora kuhashika witegereje Arontunga
ni hari imigwi nyinshi itari irindiriye mu gice muri kino gice ngumugwi wa Lille mu Faransa ni barurindiranye cyane kuko bazaye kudashobora gushikayo umugwi wa Bruges mu Bubiligi nawo nyene rero bazaye kudashobora gushikayo cyo kimwe n'indi migwi nka Feyenoord ariko n'imigwi yose uno mwaka ifite ingufu nini ugiranije nuko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na Arsenal zira nayo nyene yari irindiriye cyane gose ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal kuko aciye ushika mu gice waciyuba karifi hakiri kare biboneka yuko wari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice nyinshi cya Ligue des Champions urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye
murakoze wili Fred irambona mu twitegereje igihugu ku gihugu Ufaransa ufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe cy'umunani Espagne ufise imigwi itatu Ubwongereza itatu Ubuholandi ibiri Ubudage ibiri Ububiligi umwe Portugal umwe Ubutaliyano umwe igitangaje ni kihe turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ko umupira wo mu Butaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonye n'ushitse muri kimwe cy'umunani muri rusange wabivuga ngo iki
bono gako igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migwi ya AC Milan hagati y'ikavishura gusezererwa ukadakura abino ikipe ya Juventus nayo ino kunya sezerewe bono bwa nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonzwe cyane na zino nkino sinyadokari umashashi ishobora kuba yabagoye ariko waza kuraba nka Benfica gushobora kuzana kuri ino yes. PSV Eindhoven gushobora kuzigatezera kiti ya Juventus detire ni George Juventus detire tuba tumaze igihe kinini tutayibona muri zino nkino za UEFA Champions League bivanye no kukuntu twagiye turabona igarukira hafi tubona igenda ikorwa ko n'ibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya CFP Finance ikavuga kuvugwa kwa kugura abakinnyi bigatuma ikipe idashobora kuzana za ngufu zadusanga kiziko nubwo ni ishoko byayikoze kubera ko na Feyenoord ni ime mugwi kunda kuza muri UEFA Champions League ikagira ama surprise twagiye tubibona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niwo mugwi nubwo wazatangaje ukuntu itashoboye kwishika mu kino kibanza kuko Milan AC gusezererwa na ino ekipe ya Fenude ni bitahuri ekipe ya Mira Ace ya twerite niko ino mwaka iri sekhi yetu libuka muri cyane ifisingo bizasantire bukaba ariko bakina hino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayisanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho yari kirerekana extra ikerekana kwikomeye kwishobora kuza ikitwara neza ariko tubona yuko nubundi ako kantu ko kwamiza ko kashe kubananira uraze ikipe ko niyubatse yazanye abasore benshi akwiye mu rwa Chelsea iraza na barasamere cyukweze yari fite squad ubona yuko byukuri ekipe ya Mira Ace yari ikipe yitezwe mu Champions League Ivan na Spurs akaza n'imbere ya Madrid ariko nubundi iza ku deceva shaka bakinye chanke guhemukira abasanzwe babakunzi bayo reno bwani imigwi ya Mila Ace na Juventus ubudo itashye kwishika makino gice byabigoye gutabura cyane ko yari yaciye ku migwi abantu benshi babana yuko muri Champions League atakino shika ko ndavuga ino ekipe ya Feyenoord dasho kwisezera Mila Ace bacura abana ekipe ya PSV Eindhoven yashye gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongasyona ko ikipe ya Juventus ndetse iragiye gukina iminota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandanya ariko n'ubundi bizakwangira ikipe idakwisezera rero n'ubwo nti igimijyo mu gihugu cy'Ubutaliyano dukuri yatangaza abantu kuba itashyitse hano hantu bivanye n'uko nk'akaroro Mirafa yari ihagaze karabana na Juventus n'imigwi yari yagiye guhura
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko turavuga uri tombora ya kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya iyo tombora kaba yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'Ubu Swiss imigwi zohura rero muri ico gice kimwe cy'umunani kaba yamenyekanye reka tuze ku mirongo ya telefone dufise niyitanga Simo uratwumva
yego ndamumva neza
niyitanga Simo uri he
oh ndanje ubundi Kigali
ufise akabazo cy'umviro wishikiriza
eh ndafite cy'umviro ndaje mvuge ko uko arugarutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion y'abataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya champion y'abataliyani kwiri bita naho ndetse uretse wenda international na Inter na nuza na
Juventus AC Milan
ajye ndayoze na Milan si nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba ziri imbere cyane zisa naho ziyoboye kandi nazo mu minsi nka Juve yagisubira hasi cyane bitandukanye nuko yari iri imbere kuko ibishoro wenda kuko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera biragaze mu bijyanye mu Italiyani byironda ariho na nena birabyo kwibyo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga ukanga nabyo bisa naho bisubiza hasi shampiyona y'abataliyani ikindi wenda nka shampiyona wenda njye kuri njyewe yaba isa naho itungurana shampiyona ya Espanye shampiyona ya Espanye kuzanamo Barcelona kazanamo Atletico kazanamo Real ku rwego rwa Atletico yo mba mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri shampiyona iri gukompeta ariko bikazamo cya kintu cy'amafaranga shampiyona ziba zirutanwa kuko shampiyona y'abataliyani ntago ikibona bashoramo cyane nka mbere ejo n'undi mushinwa yagerageje gushoramo ari kuvutse naho biba byaranditse indi mpamvu no kwibireba usanga abantu batabishyiramo imbaraga cyane iyo ziko ari ubutaliyani ntago waba ufite uzi ko shampiyona y'abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanye hari Atletico na Real ngo ujye kureba Mirasi na Interi kandi izo kipe zibizwi kurusha wenda Atletico wenda ntavuze Real kuruta Atletico ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba zituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa zituruka ku buryo ziba zarashoye ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho komeza kugira amahirwe y'abantu bashobora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta shampiyona y'abataliyani hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi tukabamo y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere abateraga intambwe bavuga ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finale cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije bayahandi hanyuma batubwire nanone kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo n'amakipe iyo barayivugaho iki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League agaruka mu Bwongereza batubwira uko bo babibona.
Murakoze.
Yego.
Mwamwishura Willy?
Eh yabaje kibazo bibiri yahere kamanda mushimire kwanda kizi bibazo bajide yahere kuri yo Champions League atubwira zaza ndega abantu baravuga imigi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe mu yo Champions League ati mweho mayivuga kwiki. Kuwande kwanje ndiko ndabiraba icambere ndabona imigwi irikirazana ingufu zidasanzwe bona ko ifise umushinga cyangwa ihangiro byo kuba yatwara ino UEFA Champions League bwaze nyine yo ikipe ya Paris Saint-Germain nijo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko niko aragira ku ma ikipe mbona ko afite ingufu ino UEFA Champions League uradu kuri cyatsina nibyo icyatsinde imigino bwa ko ime yari mito mito nuko kuri natsinze Brest biho ikintu 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangirisha gushika ko ibifite ikerekeza cyokuraba performance kuragira garagaza ukuntu Luis Enrique ari karahindura uno mugi wa Paris Saint-Germain karaba ukuntu abana bana barutana bato ari karabaha icizere nka bavitinya uraze ukuntu ariko barakora akademi kibuga gato bana kore ikipe y'indeterminé ishobora gushika kuri ariko ikibazo kuri Paris Saint-Germain n'ubundi eske iraza gurengana ikipe Liverpool Liverpool ni ikipe bona ko ino sezo ndetse ndasanzwe ko turazi yuko muri ino sezo ni ikipe imaze kuba yitwara neza uraze ufate kundo iyi ni gari sangagaze ni nema ikipe no gwani ino munsi ni yaza ko imaze kwa registra ama intsinzwe nyinshi maze taka bino nyinshi itsingwa ni kuko yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest yaratsinzwe na ikipe ya iyi bari kumwe no mino Champions League kama ni PSV Eindhoven rero ino bintu birekana ariko ikipe ya Liverpool idetermine ishobora gutsinda ikintu kwa rwose gitsinda kimwe cyangwa bibiri ariko ikaba yo gutsinda nibyo Paris Saint-Germain raje ibitsinda ikipe ya Manchester City ariko Manchester City yatsinze ni ikipe imeze gute ni ikipe ya Manchester City ubona yuko inyuma y'itakaza ryo mu isura bikiza ya Rodri Sante ikipe yarapfuye mu kibuga gati nayo nacyo ubona ko yari isigaye agendera ko kandi uwo kabari batsinda umuse ku hano banino kabiri akajwa hole gushobora gutanga amatanse no guzirira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na ikipe ya Manchester City ifite abakinnyi twatuzi tumenyereye nka ba Rodri bari mu kibuga abashinzwe nka bakagoka ku ruhande bari mu babana neza n'umumenyereza Pep Guardiola iza ko Paris Saint-Germain ugera sho kwishika ko itari kuba itwereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba iyitsinda cyangwa kuba ikipe yatsinze Manchester City yuzuye no mutse kuri Liverpool ndibaza eske yaza gukora nk'ibyakoze kuri Manchester City sindabyibaza mu rukino nubwo ko no hama higwa 50% ko ni imwe mu bibiri y'aba Liverpool y'aba ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yonyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya UEFA Champions League azi dufate nko mino round you know inzira no bwa Paris Saint-Germain ari cyo turubaciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambami cyane ari mu gihe Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse atitwa Madrid yo ndabona mu gaki kuko ibabye ikipe ya Real Madrid na atitwa Madrid ni byo n'imigwi ibona ko yaba performance ko ragaza muri La Liga kukuntu bariko barahishikana ibibanza bya mbere cya kabiri cya gatatu bahanahana n'ikipe ya Barcelona iboneka ko ni byo n'amameforme yose bariko barahuriramo ariko amameforme ubona yuko inguvu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League twaraba ikipe ya Atletico Madrid twaraba ikipe ya Real Madrid twazi imyaka bamaze kuba banahura nino UEFA Champions League turibuka ibyabaye 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bitarangira ikipe ya Real Madrid yo ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara ikombe turibuka igitsinda cy'umutwe w'ikipe ya Real Madrid Ramos agombora mu 2014 bitarangira ikipe itsinda itsinda bine kuri kimwe bagiye mu cyumba cya prolongation turibuka 2016 kuri ikipe ya Real Madrid yatwaye ikombe ine ikipe ya Atletico Madrid yoneka iko ni ekipe ya Madrid ifite experience nashaje anu menyereza Carlo Ancelotti no manya menyereza ashaka gufata ni ekipe ya Madrid tubona ko menge ishitse tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri numero 6 hagati y'umukase ndavuga nkono kama Vinga ndetse na Lorenzo Chameni ni gore imena na Lorenzo Chameni amifasha mu defense central ni ramwe mu akinyi bona iko hajya hagati niba rakwi na hore nkiyo to nikuze arafite ugashukura mu hayikara sho kugiragiza kuza kwifasha no mu kinyazo kizina da dadani sebayo sabi kuge kuraba ikintu rya Madrid nyuma ifani ngwaye ariko abuhinga bwo mu menyereza kandi wacu bitashobora kuba yubatse ibyo bintu akazana nka no mwana Asensio akazana akurundi wandi kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwa neza imbere y'imigwi twandi tubona ko mengo ikipe ya Madrid sanuko byabaye ubona yuko ndabwo nk'uyo muzungu uko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool wana shima tu Madrid na ekipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal Vieira tena ekipe ya Club Brugge ndabona ko nkomino migwi igera kuri igera ku munani
imigwi itatu Paris Saint-Germain, Liverpool na Real Madrid nibo niko nabona yuko bafite idongo bwo gushobora kuba kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuramo imigwi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukabaformeza Real Madrid ino Real Madrid n'ufise ukunda ibona umengo singubu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finale na dakuri indi kote iruhande ko irimo za ekipe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund, Lille, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Inter Milan na Feyenoord. Niko ndaba hano nijo Leverkusen sho kuzikira tanga bya federa kipe ya Bayern Munich. Ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich rashise kubera ko ibigano isanzwe menyereye bafite experience n'iyo championa kandi ibigano batazo kimwe kino romo tubwire kuti Fab no Xabi Alonso menye za Leverkusen sho kuza kazibira kipe akayisezerera ariko
murakoze
kina lero tour.
Murakoze. Reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Emile Ndayisaba uratwumva. Ndayisaba uri he?
Ni ujumbura mu Burundi.
Ufise kibazo baza batumire icyumviro ushikiriza? Ubushikirize?
Ndemfise icyumviro ni kibazo mugaga ane ni icyumviro.
Mugishikirize?
Ego murakoze. Jewe na jewe ni ingene tombo ya genze. Hamwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je tombo na kugeza amasanda abona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe. Ishobora gushika muri finale mbere igatwara igikombe cya Ligue des Champions. Hanyuma umutumire nagenda mwibariza dega kubyerekeye urukino ruri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid. Numve zoje gusobanura umengo n'umufana wa Real Madrid. Mukerekana ingufu nko kumengo Real Madrid irashoboye gusubiza. Yego nizo irakomeye. Ariko ubu muri no minsi nahitsinda Real Madrid nyamba umupira turaba kumwe Real Madrid. Igifite ingufu nk'izo yahorana igifite ba Cristiano Ronaldo ba Sergio Ramos, la Gareth Bale, la Casemiro, nta mukasaye nka Casemiro bararonka, Toni Kroos, na barasubiriza. Yo buja yo twashira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana na Atletico Madrid byoroshye. Mukamubona ko Atletico Madrid muri ino minsi, ari ekipe ubuye yiyubatse ikomeye. Hanyuma rero nkaba ndabashimiye, nkaba nifuza amahirwe mu gabanyi wa FC Barcelona mu rakoze.
Murakoze. Reka mbanze mbaze Teodoro Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cya Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku ma equipe ari karavuga. Ntunga
yuko icyo cyo cyafite arafise cyumviro yo kubaza nibyo kubera Real Madrid hari abakinnyi ba kera bari bakomeye bavuyeyo batasubijwe neza cyane. Nshaka kuvuga nka Toni Kroos, nshaka kuvuga nka Benzema, ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene amaze yasubiye gutsinda kuko yari ameze muri Paris Saint Germain. Ariko rero naho umugwi wa Real Madrid ari Real Madrid wa kera kuko yivuze ya Casemiro batasubirijwe ba Toni Kroos, Real Madrid iguma ni Real Madrid. Ukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho ibigize ekipe muri Amerika bamwe naya ekipe ishika kure ishobora gutwara igikombe nishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions. Urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato kuzashaka gushika kure. Kubwanje naho yaje gucyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyine wakomeye ariko nunganya na Real Madrid. Ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuru ushobora guharura.
Wili wo kwishura Emile Ndayisaba yakaravuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo vyoroshe Atletico Madrid.
Murakoze cyane kuri icyo cyumviro. Ndamushimiye rero kuri icyo cyumviro cyiwe, ariko rimwe na rimwe iyo turagira umwihezo abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi ngo umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo, abandi fana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo, ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ariko umupira w'amaguru. Reka nshobora kumishyushura neza ikibazo cyiwe. Ikipe gituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni imigwi mikeye bayisangiye Gisagara kandi tukunda kubona yuko inyurana niyo benshi bagiye kuraba urukino wanakima nk'abantu basanzwe abari abakeye ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite icyizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishungira ku nyinshi zabo igatsinda Real Madrid. Ariko reka nifashishe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati y'imigwi ibiri nibyo byo kuraba muri ino sezo.
nimigi maze kuba mu nkino bakinye abafazale y'abafazale to muri la liga ubona yuko ikipe zose zagiye zingana inkino zibiri ariko kandi twibukanye yuko izo finali zibiri navuga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko nimigi ibiri ati ko madina ari amazi barahuye muri finali n'ubundi bakoresha wa mukenyo n'ubu barimo n'ubu wo kunganya ariko kubera ko experience ya Madrid iza kuba itsinda tutwa madina itwara ibikombe cyo zibiri nizo ekipe ya Madrid yatse akaje bakinyi bakamwe bamwe nka Cristiano Ronaldo ni gisaba Casemiro ni gisaba Toni Kroos ni gisaba n'abandi bakinyi nka Gareth Bale na Karim Benzema ndetse uri kurabona andi basa generation shash ariko ambavu yibyo ino generation shash ikatwe kagiko n'uri kiri muri ya filosofi cyanke ya kaka nyarigabo ka ya ekipe ya Madrid ya kera kuko duhabe nko bino myaka 10 turibuka ekipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014 bafite 2016 2012 na 2018 icyo gihe cyo yibaza yini migi yo kumugana buraya riri hano iyo myaka tugaruka kuri no generation shasha nayo nyene nabonye bakoze ibintu nk'ibyo nyene guti bikanye yuko remeze ndi batwa UEFA Champions League umwaka wa 2022 tudibuka yuko umwaka kipe ya Madrid yari hagaze nabi cyane abantu benshi bibaza mbere bizogenda gute ica mu nzira tazoroshe yarahuye na kipe ya Chelsea irayerimina ihona na Paris Saint-Germain yisezerera yahuye na Manchester City tubona yuko umusoro digo gozo za gutsinda itsindo bibiri mu minota ya nyuma iza gutuma ikipe ya Manchester City zitegerwa batsinda finale ya Liverpool baronse shoot on target imwe gusa agivamo icyo gitsindo yari Liverpool twabona ko yari ikomeye irimo ba Mohamed Salah irimo uno musore duka izina rya Harry Kane nako uno musore ari muri Arabie Saoudite w'umunya Senegal Sadio Mane ubona ko ni ekipe ya Real Madrid bivanye no filosofi yafite yuko kwama babona yuko ekipe ya Madrid ari ekipe y'ibikombe ukuntu afite Carlo Ancelotti ashobora kumanajinga iyo ekipe muri ibintu bikomeye kumwe abantu ubona ko bakomeye no mutu wanashimima urabye abakinnyi bamwe amaragiye asubijya kandi mbapfe no mutu ya Madrid ya forme ziyo ibyo kandi mbapfe adakoze umusore duka izina rya Vinicius Junior ashobora kubikora Rodrigo Gomes aba hari ugira ngo ashobore gufasha ni ze match are umusore duka izina rya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Ibrahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga hagati bakabikora muri the first round ikipe idahagaze neza bashobora kugira rotation bakazana Fede Valverde ku ruhande rw'iburyo akaza akitwara neza agatanga izo centre agatanga imipira iva mu itsinda amapasi decisive twabonye ashobora kuzana n'umwana Asensio avuye muri Academy ya Real Madrid akaza agafata ikibanza cya David Alaba n'abasore ba Eden Mitwatao badahari akaza agakora akazi kari special ariko mena Rudiga no ganira yo gye kuraba kipe atetswe Madrid n'ukuntu experience yari ifite n'ukuntu bama bitwara imbere ya Real Madrid niyo mpamvu nashobora kwambuga yuko ikipe ya Real Madrid ifite amahigwe yoba asumba gato cyane ikipe atetswe Madrid nubwo bose mengo babadingaza
murakoze Idris bakunga araduhamagaye uratwumva
ndabumva neza munyamakuru mwiriwe neza
mwiriwe uduteye akamuri he
emereye hano Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo baza icyumviro shikiriza ubishikirize
oya ni ukuvuga ni ibyiyumviro biteye twanejejwe n'itunwa ya Champions League promo yayo nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe namwe na Real agenda yivangura bakoze promo itandukanye no kwemenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko ifoma isombora abaye uyu munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zaje mbere y'uko finali igera ni ukuvuga ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni matche nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye Madrid ni ukuvuga n'undi mukino umwe wa PSG na Liverpool n'undi mukino undi ukomeye nari ije mbere y'uko iyindi iza ni ukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool ukuntu batomboranye akabamo na Real na Atletico na Arsenal ni ukuvuga ngo iratiriyo ndabona yayo makipe azavamo imwe igera finali akaza n'indi tiriyo ya Barcelone na Bayern Dominique na Inter hari mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'andi atatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finali cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool ni ukuvuga ngo imikino tubonye irimo ikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagenda zitomborana kandi ikindi navugaho
nuko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League nuko imikino yiyongereye cyane, abakiri baravunika cyane, twabara imikino ikipe y'igihugu ikina, tukareba n'amakirebo imikino abakiri babafite. Ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi, imikino ni myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta nuko indi myanya bayibona. Ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo finale kuntu njye nyibona, finale zaje hakiri kare, kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma. Kandi ikindi mbona, ikipe tutizera cyane tudana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye. Twavuga na Leverkusen, Bayern amahirwe ni kimwe no muri hagati ya Aston Villa na Club de Rouge, ari ashobora kwisangamo indi kipe igera kuri kuvuga ngo hagati ya PSG na PSV na Arsenal, Arsenal ndaye amahirwe cyane yo kuzakomeza, nka Bayern ndaye amahirwe yo kuzakomeza, na Real ndaye amahirwe yo kuzakomeza, na PSG ndaye amahirwe yo gukuramo Liverpool. Ni ukuvuga ngo tuzareba imikino myiza, kandi tugashima ko imikino yiyongereye. Ahubwo ni ukuvuga ngo ikintu nabasaba, amasaha ya kure hari ibihugu byo muri Afurika cyangwa muri Aziya ntabwo dukina amasaha amwe, urabona ko amasaha bayegeje imbere byadufashe bikaba byiza kuri iyi mikino, byaba byiza cyane.
Ndabashimiye cyane, murakoze Idrisa.
Murakoze.
Theodore Ntunga, kuri iki cyumviro ni kibazo yibajije ko inkino zaza yariyongeye umwanya ukaba mwinshi, ko hari kumbure bya byaragize ingaruka ku migwi imwe itashitse ngaha, mubibona gute?
Kuna hakiri kare twabibona kubera zaca zivamo kare, ariko kubera ifomu mishasha yaje yuko Ligue des Champions yagize akamaro, tukabona imigwi mishasha ishika kure, ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo, ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari feble, ni kubera yuko nk'uko na byimvire nabivuze, ni uko imigwi ifite abakinyi benshi igashobora kuruhurira bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi, ariwo mugwi uzoshika kuri udoshobora kuri gutwara Ligue des Champions. Icyo cyumviro yuko twashoboye kubona imigwi myinshi nka FC Bruges, ishobora gushika kure, Garson ngira ngo uko abivuze twarabonye yuko ishobora gushika kure, ibintu byiza cyane. Twatashoboye kubona style ya football y'imigwi imwe tutari turindiriye, niyo ngayo yuko byabaye byiza, bizotwereka mbere yuko iyi Ligue des Champions itari imenyerewe nk'uko yahora imeze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turiko turavuga kuri tombora kimwe cy'umunani y'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya, yabaye no munsi wa gatanu gisagara ca Nyon mu gihugu c'u Swiss. Imigwi yari iri muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga, umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko muzabukuru, na Willy Fred Irambona akora kuri radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine, bombi bari i Bujumbura mu Burundi. Mwavuze imigwi mubona muhamahigwe, ariko hari umugwi mbona nawo wasubiye kwiyubaka mutariko muravuga cyane, Barcelona. Ubivuga ko iki Willy?
Barcelona nayo ni ikipe yiko yubaka neza cyane, ikihaza neza, nayo navuga ko nayo nyine iri mu mahigwe, mu migwi yabo mahigwe, niko bwa mbere bitakunze ko mbandanya mvuga kuri ino parti ya kabiri navuga y'ino Champions League. Nanahere muri kota y'ikirayemo imigwi yagaciyemo imigwi ya Paris Saint Germain, ya Liverpool, ya Real Madrid, ariko katokino ku n'undi ruhande waciye ko imigwi nka Bayern Munich, Borussia Dortmund, Barcelona, Benfica, Lille, Leverkusen, Feyenoord na Inter Milan. Ndiko ndabona yuko Barcelona, Bayern Munich na Inter Milan ni imigwi inovuga ni atagihinduka atabaye surprise ishobora kubona ijya higanirwa uno mwanya umwe wushya muri finale ya UEFA Champions League. Utigute reka mbere yuko ikipe ya Barcelona, nkuko mwabimbajije ikipe ya Barcelona tugiye tuyibona nizo muri ino sezo biriko biranka neza muri La Liga, arimo nimo biragenda neza ikindi bikanka, ariko ni ikipe ya Barcelona two turabona bimeze neza muri ino igano rya UEFA Champions League. Ko tugiye kuraba
yagira atsinde mu gikomere ku mitacu bari bayiteze Bayern Munich irayitsinda barayitegeye no kite ya Borussia Dortmund irayitsinda abyumvikana yuko ikino ikipe ya Madrid ya Barcelona nayo nyene no munyereza hadete hansi fik yagitanye mu nzira yo kuba yitwara neza muri UEFA Champions League kubuze nayo nyene mu migisha kwa ifite amahirwe gushika muri final wanashima kuba yanatwara kimwe gikombe biraboneka yuko ishobora kubamo Bayern Munich ni wo mukongera basuye guhura no muri no muno muzunguruko rafite Inter Milan nijo ni turisi niko bagiye kurengana Benfica byoroshye kuko nawe no mugitu wabonye kugenda ubagora igihe bage barahura Benfica agenda agorana na Barcelona wabona ko Barcelona yemeye Benfica yagaragaje kure wabona umwanya no Benfica igira ati na Barcelona ariko ugiye kuraba nijo tsinda Monaco mengo Barcelona irimo n'imigwi imigwi igiye kuyorohera gusumba kuko yari gucamo indi tsinda ahantu kuraba gusa bashyemo ingufu batsinde ino kipe ya Benfica ivyo navyo nabona abakinyi ashobora kuba babafasha mu gihe toba iyindi migwi yagiye kubakenura ugiye kuraba nka hano umusore Pedri mu kibuga hagati ariko yitwara neza waja kuraba arazwe bafise Lamine Yamal ku ruhande ubona ko ari umukinyi wastabiliza nije nta bitsinda ronka ariko ikastabiliza gica bituma bicira inzira aba bakinyi nka Robert Lewandowski aba bakinyi ba Rafinha kuba bashobora kuronka igitsindo noneho bagiye kuronka umunyezamu bakuye mu karuhuko k'izabukuru uno musore dukidena da Cesny nawe ugiye kuraba nibyo imacha kinyara tsindwa ariko nubwo atsinda ibitsindo bitatu ikipe igikora igatsinda bitanu bitandukanye na Penya ubona ko yari amaze iminsi nubwo yitwara neza basanga ikipe atsinze kino kuko bikarangira uko rero nubwo ane ikipe Barcelona dukomeye yubatse nayo nyine amahirwe yo kuba yashika muri finale irafise cyo kimwe muri muzungu na Bayern Munich na ikipe ya Inter Milan kiye turushaho kubona isifize kandi canke imigwi itangaje nkino ya Leverkusen cyangwa Benfica kuko nayo iri mu migwi tubabonye yuko iyo ihuye n'imino n'izikomaka ku mirimo arimo ishobora kugira akanyariza
murakoze Inosa nduwimwana aratwakuye Inosa uratwumva?
Ndagutabumba.
Udute akamuri he?
Ndagaye bujongora n'ikigara cy'ubundi mu kinyoshye.
Ikibazo icyumviro?
Yego ni kibazo n'ubwo ni icyumviro. Kutombora cyabere no mu gombe cy'uburaya. Sende mu fana wa Real Madrid nabonye ishyaka ke yandika kimwe itandukaye ngo rero n'ibyo ngo bayihaye n'umuntu ngoye cyane cyo icyo mbona simo ugoye cyane naho bakuyemo Man City mbona ari bo wari ugoye cyane cyane kuri Atletico ya Atletico Madrid kuko ndi ruhande nawe ko umugwe ugira kabiri bahaye n'umugwe navuga ati ngoye ugiye kurengana niba cyo gushaka finale n'Estadio Barcelona ikemuko wa Benfica cyane ndabona nta ngufu ifite ingereranije ubureme izanye uyu mwaka n'ingufu araba ingere ikirake cyane ndabona nta nkeka ikitaje shika muri finale cyangwa kije rero ingene imikorakiye irahura imwe
urakoze turagushimye ku cyumviro cyawe Radio Ijwi rya Amerika Washington DC twavuze ku byerekeye umupira mu Butaliyano w'amaguru shoba kuba warasubiye inyuma umuntu abigereranije nuko wifashe muri iki gihe hari n'igihugu cya Portugal mu bihe bya kera Portugal yari ifise imigwi ikomakomeye yashika kure igatsinda ni igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya k'uyu mugwi wa Benfica hari yindi migwi nka Sporting Lisbon Teodoro Ntunga witegereje umupira w'amaguru muri Portugal cyacu bacatumye usubira inyuma Teodoro Ntunga
bashiramwe amafaranga menshi cyane akaye amafaranga ari mu ndi bishobora gushika kure nibaza yuko batashiramo recruitment nini batarondera abakinyi bakiri bato benshi cyangwa abakinyi bakomeye benshi kugira ngo bashike kure ari nacyo gituma imigwi yo muri Portugal yasubiye inyuma uravye mu myaka iheze ni migwi yashika kure cyane cyane nka FC Porto Sporting de Lisbon kuko bivuze ubu urabona ubuye si migwi myinshi ikirimo ariko nibaza yuko cyane cyane ari recruitment mbi bagira cyangwa investissement mbi yo kutagura abakinnyi bakomeye cyangwa amakademi yabo ndakomeye kugira ngo haduge abakinnyi bari bato bashikane imigwi yabo hejuru cyane hari ikicyumviro nashaka gushikiriza cyerekeye umugwi wa FC Barcelona warutwaje mu kanya umugwi wa FC Barcelona umugwi mwiza cyane cyane ko wakoresheje abana bakiri bato rero barakina neza cyane ariko muri iyi Ligue des Champions ushize mu nkino zanyuma barakenyura cyane gushikaho abo bana kubera ingina ari nyinshi bashikayo barushe cyane ugereranije n'ibihangange biba byarabimenyereye uwo mugwa Barcelona urakomeye rwose uravye uko ingene bakira muri champion ariko muri Ligue des Champions bade yuko byo ugora kugira ngo ushike ushobore gutwara kino gikombe naho bishoboka nkuko narabwiye urukino rw'umupira w'amaguru si biharuro.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora yabaye uno munsi kuwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu Swiss ku migwi izohura muri kimwe c'umunani c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Nkaba ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino yafasha akaruhuko ko muzabukuru na Wilfried Irambona akorera kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere magazine bombi bari Bujumbura mu Burundi. Ngarutse kuri iyi forma uburyo bushasha bwashizweho bwo gutunganya igikombe cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Uburaya. Kuba ariko baratwumviriza abato batatahura neza icyatumye bahindura forma. Wili wobabwira nuhe mugambi washaka gushikwako?
Icyatumye ngaino forma n'abiyuko nashaka kubabwira gambere nibaza yuko bishobora kuba bifitanye isano nino Super League cyashe. Super League kuko nimba hariho byo bashaka kuryohora nino championa imigwi ishobora kuba yiyongera kuko tubona ko ino mu mwaka byacu bituma imigwi yiyongera muri ino forma cyashe ya UEFA Champions League kuko ariko yaba na forma ya World Cup Club, you know, you come to see me, so now I'm going to form a Yahindu. You know, they call the Mumbreo Girango, you know, he can like Junge, Ujo, his Farabone, Gambere, in the Gi, Yashurakuva, Italy Media, in the Gumanani and the Zamri, we think the final, Yacha is said the Regua to Manamibi, the young Gilishi, Tony, Mugucho Gongreza, Bishika, maybe Kasang, Tosangare, and the iyo twasanga twakira abarakiye nibigira kuri ime tubona ko haba mu gihugu cy'u Faransa nk'ubu ubona ko baronse promotion no makashura kwa badugana nibigira kuri 5 nubwo ni goro buryo bashatse kuba bazana uburyohe muri UEFA Champions League ariko zinavuga ko ino forma ishobora kugizana ingaruka mbi nk'uko twacyo baje bwa mbere ariko ndagikere ku icyumviro kuri izina zino za UEFA Champions League n'akarorero turibuka yuko bwa mbere iyo ikintu cyatumye haba ibintu nyinshi igihe gatabiza kugongana nayo n'amahigano menshi asanzwe ari mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'Ubwongereza kugongana n'iza Carabao Cup amahigano menshi usanga ari hariya za Super Cup muri Espagne za Copa del Rey n'amahigano atandukanye mu gihugu hajemo na World Club Cup n'ibikombe cy'imigwi nacyo ni cyane forma za gukina inkino nyinshi byacyo bituma rero haba ukuba inkino cyategerana cyane kuko turibuka yuko kugira ngo bakine faze nako urukino rumwe hagati y'urukino rumwe n'urundi tubara tubona hacamo indwi zibiri kandi karenga ariko n'umutsi wo tubisanga bariko bakina inkino inyuma y'indwi imwe nk'ubuntu bwa itaki zine na zitanu bazaba bafise inkino za mbere za kino gice cya munani cy'icyo cya nyuma itariki 11 na 12 batagira inkino zikurikira zo gusubiriza byumvikana yuko ni inkino zizoba mu nzira zikurikirana cya ziba nyinshi zihurirana na za nkino zo mu mahiganwa imigwi isanzwe ifite ikigaragaza kuri icyo ubyo kurabisa bituma imvune ziba nyinshi abakinnyi bakaruha bigatuma bituma imigwi imwe idashobora kugaragaza bwa bushobozi bwayo na cyane nk'imigwi ifite amasquad nka 11 de départ ziba zikomeye ugasanga nta bakinnyi babarize fizibisine bafite nk'uko Ntunga Theodore yabivuze ugaca wisanga iyi migwi ifite ubwo buhinga bwo kwiyezeza hizi za Real Madrid ziravuga ati no munsi kubera ko tubona yuko tukiri muri phase de poule nubwo mu nkino z'amajonjora cyane z'amatsinda reka tubanze tugende kuyifokasinga cyangwa gushyira ingufu nyinshi muri za La Liga n'ini mahiganwa tuzoga kwikolansa tubona yuko dushobora kuronka n'imiburiburi karifikasiyo yo guca muri baraje nubwani rero ibintu bimwe byakoze ku migwi imwe iyi foma sasa rero nubwo buryo ni yo komate ishobora kuyibana n'abivuga.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ntunga yarika navuga wili ku mvune zishobora kuba kubera hari inkino nyinshi cyane n'uburuhe bw'abakinnyi mfatiye nko ku mugwi Arsenal nivyo wagiye mu migwi ya mbere ntiwaciye muri playoff mu kwinjira muri kimwe cy'umunani ariko abitegereza bavuga ku mugwi Arsenal ni bimwe abamunyu uravuga imigwi ishobora gushika kure ko ari imigwi ifisa abakinyi benshi ishobora kuruhura bamwe kagendera irabasubiriza ko ari ishobora gushika kure kandi ifise n'abasatirizi bakobeye abitegereza ibintu baravuga ko Arsenal atabasatirizi ifise kandi idafise ubwo bwinshi bw'abakinyi bashobora kugenda barasubirizanya mu ihamahirwe ayahe mubona ico kibazo ari kibazo gikomeye cyo kwidafise abasatirizi b'ukuri nka nimero 9
ariko mu Arsenal imbere n'ivyo ntabakinyi babaye biko baronse ikondoka byinshi gushikaho bakinisha abo batahora bakinisha bahora ara abahamplasant ariko iyo ikabunika abinyuma ho byari kuba ingorane kuko mu Arsenal n'umugwi ufite abakinyi bake bakina neza ariko ubu hagize abavunika bagaciramo abandi biraboneka yuko nabo bandi babizi nibaza yuko ndabuha amahirwe make nivyo kubera na champion andi bahora bakina abo bakinyi benshi ubu rero bakaba baje muri Ligue des Champions nibaza yuko bizo bagora ariko birashoboka mu mpira w'amaguru le surprise birashoboka ariko ndashobora kuronga amahirwe menshi nka Paris Saint-Germain, Liverpool cyo kimwe na Real Madrid
ndabashimiye nawe wili ubibona gute
iki Arsenal ni ugiye kuraba urabye nijo nta bakinyi nubwo bibandi bose bafite bashobora kuba bagoda gu barafite abakinyi bibanze nako bashobora kuba bajya gupambana nubwo mu nino migikomakomeye baraba ino atake yabo kadasaba ku mpande barabafite nk'abo babukaye faka ba Martinelli ukabana kai Havertz ariko be n'abantu ba niko n'arisa ko baratanga ikintu hagati mu shuro bwati ikipe ya tsikuni hagaze ariko kuri abo bana hari ho n'abandi bana ariko barazana bashasha nk'abana w'Iteri badakora abantu aneri nabo nabakinye ko bari itwara neza n'ubwo baba bazanye kugira ngo bashobore kuba buduza izo bihengeri byiza bakinye ariko badakuraba nubwo nibyo bahagaze neza ntibari kuri iyo nivo yo kujya guhangana n'ibikomakomeye ya Champions League bashobora kuza bakayitsinda Cedric kuko ni mu bikomeye nabo nyene ariko icyemezo cya mbere nuko muri ino English Premier League urabona yuko amahirwe yo gutwara na Premier League baratakaje kuno munsi Cedric bari nyuma ya Liverpool akandi gatoro kwa Adama n'otarije kuyisunda ukaza kuraba no kuno ya Madrid Arsenal ni mene miza cyakaze ngino bizakeneye ugasanga yanganije ahantu ugasanga yatsinzwe ivyo rero bikana yuko iyo kukuntu itari stability fishe itaguma ihoza ko mu gutsinda bikana yuko biragoye kuzoza ibyo kwa Real Madrid kumbe bahurire muri mu mukino ukurikira ngo itsinde match yare ivyo bikana no muri match rato bizo gonana ko nubwo yorengana iyo Real Madrid izo guhura fata Liverpool canke Paris Saint-Germain zoba yatsinzwe yarengana hano ngo ivyo bitsinde ize ihure n'uzoba yaguye muri iriya nzira cyemu za Barcelona na Bayern na Inter Milan ngo ishobore kudutsina nicyo gituma mugani ya Arsenal uko kuntu idahoza ko n'ibifite abakinyi bashobora kuza bagafusira mu ngata abarya batandu batangura biraboneka yuko na experience ya Premier Champion bigoye cyane kuba bose ngo fayite ya Premier Champion nibyo uko bivuga tuko turanaliza rero ni twitsunze ibyo tuba tubona ibiri ku rubuga ariko umupira bwa ni meta mencana nitanga itanga ukuri reka ka tindi kuri kwabyo ariko mwihozo wacu ni wanje nuko mbona Arsenal igiye ko yashika
akoze tado ntunga kubijanye n'umugwi Manchester City abantu benshi baribaza ibyawushikiye ni club yari ikomeye cyane yatsinze na Champions League tsinze na championa kenshi yo mu Bwongereza mwitegereje niki hehe chatumye umugwi ngo udashitse no muri kimwe 18
Jenny wewe yuko Manchester City usano watwi nyuma kubera ibintu nyinshi kuko ivuze benshi bavuze yuko hariho match ya championnat match ya ligue des champions match ya coupe de la reine ngumbo ngereza hano ugo tsanga rero bararushe ya ekipe ya Manchester City ni ekipe isaba kibafite imyaka 2932 ushikaho uko batanguye bakina siko bakinumba bararushe nico gituma rero ubona yuko nkuko nabivuze kuva kare umugwi udafite abakinyi bakiri bato cyangwa bitafite benshi gutura ba ruhurira ushiramo bamwe bamwe bibagora gukina ayo mahiganwa yose ngo ushike kure ubikomeye kumwe wari ukiri kare nico gituma bamenyereza bamwe bamwe bahera amahiganwa amwe bakajya mu mahiganwa menshi nka Ligue des Champions nka champion akabari bashirako mugabo dunga Carabao Cup akaduheba n'utundi dukombe nibaza yuko Manchester City rero barushe
atari kuvuga yuko batazi umupira mugabo ni imyaka ushize hamwe n'ibikondoke ugiranije na Rodri hajya arafashe ikibanza kinini mu mugwi wa Manchester City amaze kuvamo rero hajya byacu biba ibindi bararuha Manchester City rero ukacamenga iratuyobeye siya ikipe twahora tubona irimo ibihangange.
Urakoze. Nawe Willy, tugiye kuri championa yo mu Bubiligi umugwi club Brugge waratangaje abantu benshi cyanke witegereje muri kahise ka championa yo mu Bubiligi abaye ama equipe akomeye ashobora gushika kure mu gikombe cy'imigwi yabaye yambere mu karere k'Uburayi.
Tunavuga yuko ari ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ububirigi ryoba ryateye imbere cyane ku buryo rishobora kuba rigira imigwi itera imbere ahubwo ni Club Brugge yonyine ubwayo yamaye kanakanyarigabo kayo kuko iyi Club Brugge yonyine twibukanye yuko muri ino myaka ya vuba imaze iminsi yerekana ko ishobora kuza muri Champions League wanatsinda karengane gashyika muri Champions League finale nimba nihenze gato ndibuka ko ubuheruka yagiye muri Champions League finale ihura na Manchester City baranganya umukino rumwe urundi irabitsindwa. Nimba atari mu nyuma za Jones wasikunda zibuka muri champion iheze ni Club Brugge yamenyekana ku izo nguvu zifite ushobora kandi mu gibahuye ni Atalanta Bergamo ni Atalanta Bergamo no mutse cyarekana muri ino ikipe no kono muri cyano ga de mu Italiano Serie A niko ari mu uhagaze neza igashobora kuza ikaba ifite n'icyizere cyo gutwara Serie A ariko wode kuraba nazo ni ikipe tagaye experience muri iyo championa ya Atalanta Bergamo twatibana muri Europa League twatibana muri Europa Conference League ari hiza igahangana ariko Club Brugge kira itangaje katangiye kandi ngo buzo kwitsinda amacha rero tu ndavuga nti ni Club Brugge yifitishije twizere cyuko ari hubwe ati tuje muri Champions League dushobora guhangana no gukomakomeye aha kantu mu Atalanta wowe tudogenda gute gacurabaye ni forma shasha kandi yaje ishobora kubona yana na profit urabe ino siporo nshasha imigwi umunani ya mbere yarenganye noneho haciye haza n'indi migwi igera ku 16 ihabwa ukadyo kuvuga ati iyi ngo ubusuru bwaragaza amahirwe yo kuza uje kurondera ibibanza umunani byo guherekeza imigwi umunani ya mbere ikintu bwa kabiri igihano byo mu gihugu cy'Ububiligi byaba byateye imbere ahubwo nubati mu ruhande rwa Kitta Club Brugge yama iza n'ubundi ikerekana yuko ishaka ko igaragaza ingufu na cyane cyane ko ibishyitse ihangiro byo kuba yera impano isanzwe ifise uko imine mu makipe yama iza ikakuza impano ikashaka kuzigurisha mu makipe atandukanye ku mugabane wa Burayi.
Dusigaranye akanya gatoye Theodore Ntunga kubona Espagne, Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bifise imigwi itatu itatu umwe umwe wese nta gitangaje iyo migwi uko abantu bayizi nta gitangaje mu ijambo rye.
Oya n'ukuri nta gitangaje na gitangaje kuko uravye no muri Bujumbura iyo ku munsi gatandatu no ku munsi gatange kwa kabiri kwa gatatu bidesha biri ko dira amahigano bakunda cyane cyane naye mu Bwongereza naye muri Espagne niyo mu Budagi naho nyine barakunda buhuru buhuru nibaza yuko rero uravye abakinyi amazina akina muri ayo mahiganwa uko ari atatu ari amazina afite experience amaze gushika kure bamaze gukina amahiganwa menshi cyane n'abamenyereza bari muri ibyo bihugu bitatu n'abamize akabuye k'abagabo biboneka yuko bafise icyo barusha abandi
murakoze
n'abandi bo mu bihugu babizi ariko experience yajya n'ikintu gikomeye cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru
murakoze cyane
yuko
murakoze
atana kimwe kuri jewe tandangaje
murakoze
n'abagenzi bajye bamenyesha
amakuru murakoze cyane
barabiganiye
murakoze cyane ikiganiro twari tubafitiye rero muri umwanya kigaruke ngaha dushimire Theodore Ntunga umenyesha amakuru inarabibonye w'inkino yafashe karuhuko ko muzabukuru na Wilfred Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM mu Burundi bose bari ibujumbura. Nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro. Namwe mwese bakunzi ba Radio Ijwi Amerika tubaseze mwese tubifuriza weekend nziza n'ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Ijwi Amerika mugira ibihe byiza.
Amerika byatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu ma video mu majwi no mu mafoto biciye ku rugagwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika.
Yao. Ninapenda sana